iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza matuku wiganyo vijiju ya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu wiganyo vijeno gene kerezo gya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri studio ya 18. Muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo y'ibiganyo vijeno mwanya.
Ayo mafaranga numva ateye ubwoba, ubuzima burazimbye cyane. Urabimva ko amakara uyize mu birenga 10 hafi 15 karaba ibindi bisumwe ukuntu bizimbye. Twegwe mu bisanzwe turakenguruka ibyo baduha, ariko nabo boraba bijanye n'ubuzima by'iki gihe.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda, avuga uko yakiringi ngo yo kuzabararonswa amafaranga ya rasiyo agera ku 176,000 by'amafaranga y'amanyarwanda ku kwezi ku kwezi hakuronswa imfungurwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nciye ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko buramatari w'intara ya Kivu yo mu buraruko intara isanzwe irangwamo umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabishije kuno wa gatatu igisirikare cya leta ku bijanye n'ibitero by'abagwanyi bitera byiyongera. Julien Paluku havuga ko ivyo ari intango y'ingwano nshasha mu buseruko bwa Kongo. Yagabishije cyane cyane ibiro bikuru vya gisirikare kugira ngo bishimikire bwa vuba ku buryo bwo guhangana n'ivyo bitero. Havuga ko vyibonekeza ko intambara ishobora gusubira kwaduka mu misi iri imbere. Paluku yavuze kandi ku bitero biguma biba mu karere ka Beni birengeye ubushobozi bw'abikekwa ko ari abamayimayi. Yatangaje ko hashoboka kuba hari abantu bataramenyekana bariko barafasha abagwanyi muri ivyo bitero. Ni mu gihe ku munsi wa mbere ibiro bijeje uruja n'uruza rw'abantu ku mipaka ahitwa Kasindi ku rubuga rwa Kongo n'igihugu cya Uganda byatewe n'abamayimayi batari bamenyerewe. Ku munsi wa kabiri harabaye ikindi gitero cabereye ku kirindiro c'inteko za leta mu karere ka Kalu. Kuno wa gatatu ikirindiro c'inteko za leta kirahitwa Nyamitale mu karere ka Rusulu kikaba naco nyene caratewe n'abikekwa ko ari abagwanyi b'abamayimayi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika azokwitaba ibirori vyo guhimbaza umunsi witiriwe Bastille i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa ndwi. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vyiwe hano i Washington DC. Trump yemeye ubutumire bwa mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uno wa gatatu, amenyesha ko arindiranye igishika ku bijanye no gusubira kwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye ya kivandimwe hagati ya Amerika n'Ubufaransa. Abategetsi babiri bavuganye ku telefone ku munsi wa kabiri igihe Perezida Macron yatumira mugenzi we wa Amerika Donald Trump. Ibiro vy'umukuru w'igihugu cya Amerika byatangaje ko abo bategetsi babiri baganiriye kandi ku bijanye n'ibibazo bizokwihweza mu nama y'ibihugu biri mu mugwi G20 yimirije kwera mu gihugu c'Ubudagi. Tukibutsa ko abategetsi babiri baheruka kubonana mu kwezi kwa gatanu bahuriye mu nama y'ishamwe OTAN i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ububirigi. Abategetsi b'igihugu c'Ubutaliyano batangaza ko leta yabo yashikirije umugwi w'ibihugu vya Buraya i Buruseli mu Bubiligi ko itegekanya guhagarika ruja n'uruza mu mazi ku bwato butwara abimukira butaba bwanditswe mu gihugu c'Ubutaliyano buca mu ibahari Mediterane buvuye mu gihugu ca Libya. Ivyo bibaye inyuma yaho hinjiriye abimukira bashika ku 111 baturutse ku mugabane wa Afrika binjiye ku kiringo c'imisine bahunze intambara. Mikete userukira Ubutaliyano mu ishami ry'ibihugu vya Buraya yashikirije uyo mugwi. Maurizio Massali amenyesha ko ibintu bidashobora kubandanya uko vyifashe. Paolo Gentiloni umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano yagirije ibindi bihugu vya Buraya ko vyirengagije ibibazo vy'abimukira kandi ko ataco bikora kugira ngo bifashe igihugu ciwe. Muri kino gihe impande zitandukanye za politike mu Butaliyano zikaba zitera ziyamiriza umuzo w'abimukira mu gusaba ko abimukira bose bacumbikiwe i Roma mu Butaliyano bimugwa. Radio Ijwi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho nyene turi ku murongo wa FM ni 104 n'ibice 3. Mushobora kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndabahanikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara intumwa idasanzwe yawo ni mu Burundi Michel Kafando yemeza ko agiye gukora atiziganya kugira ngo ingorane ziri mu gihugu cy'u Burundi zitore gumuti kuruno wa kane Kafando yakiriwe na perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe hamenyesha ko leta yiteguriye gukorana neza n'uwo mugabo yahoze atwara Burkina Faso ivyinshi ku ino nkuru no munyamakuru wacu Bujumbura Elo Jurika neza
Inyuma y'isaha abonana na President Nkurunziza Michel Kafando yabwiye amenyesha makuru icyamutumye kwemera amabanga yahawe n'umunyamabanga mukuru wa ONU yo kuba intumwa yiwe idasanzwe mu Burundi.
J'ai accepté parce que me basant sur ma modeste expérience
Agira ati nemeye kubera nishimikije ubumenyi mfite mfatiye ku byo nakoze ku rwego mpuzamakungu hamwe no mu mabanga yo ku rwego rwo hejuru mu gihugu canje nditeguriye mu bubasha bwanje gufasha kuronka inyishu ingorane ziri mu Burundi ukurondera amahoro ni intambara ikomeye cyane eheraba nikimenyamenya ahantu hose hari ndyare n'amatati muri Afrika Amerika y'Epfo Aziya amahoro ni kintu kigo
En Asie, la paix, c'est une chose difficile à régler.
Jean-Claude Karegwande nzako nawe umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza ko leta y'u Burundi yiteguriye gukorana na Kafando atubwira na bimwe mu byatumye ubutegetsi bwa Bujumbura bumwemera
n'umuntu bwa mbere hoho umwizigirwa umuntu yahoze arongoye igihugu iby'abantu bakora ibiteye kubiri n'amategeko nk'abagomba gutembagaza ubutegetsi bwa bwitorewe n'abene igihugu arabizi uko nawe ne byaramushikije harongoye ihusha Burkina Faso ubwo rero ubwo bushobozi bwiwe ubwo bumenyi bwiwe uko kumenya ingene ibihugu bitunganije ingene amateka n'amategeko yaba y'ibihugu n'amashyamuza makungu akora twizeye yuko bizomufasha kurangura neza imirimo yiwe agakora akaduzisemo abandi bayegeje kuko nabo baje imbere we ntawo uvuga ko byose byabananiye
naho byose bitabananiye hari ibyo leta itihanganiye ibona kubirukana na Michel Kafando arabizi mugabo yizera ku kivi yajeje bazuba gitoza
c'est vrai moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus qui ont fait ce qu'ils ont pu qui ont terminé leur travail certaines fois dans des conditions qui ont été assez difficiles.
Agira ati nivyo harabanyitangiye imbere barakoze ivyo bashoboye rimwe na rimwe baheza mu bihe bitoroshe simvuga ko mfite igitangaro nje gukora ariko ndu mu diplomate ndu musoda w'amahoro kandi aho mpamagawe hose ngo ntange intererano yanje ndabikora ku bwa Afrika igikorwa nemeye ntankeka kiragoye nzogerageza uko nshoboye nitange nshiremwo n'ubugombe bukenewe ariko kandi nibaza ko ntegerezwa kubikorana n'igihugu ndiko ndakorera naco n'u Burundi jewe ico nishimikije n'ubugombe kandi mfite ishaka ridasanzwe ryo gutoza ikivi nizeye no gukorana neza n'abategetsi b'u Burundi kugira ivyo Burundi bitere bije imbere kuko muri byose nta kindi turondera ni kazoza k'abarundi
la cause burundaise parce que car en tout il s'agit du destin du peuple burundais
Ndenza ko nawe asigura ko leta yiteguriye kwakira impanuro no kunegurwa na Kafando niyabikora dahengamye
Leta niyigeze ivuga yuko ibintu mu Burundi byose vyera ngode irazi neza yuko hariho ibitagenda neza hariho ibitagenda neza mu mwaka uheze canke mu myaka 10 heze ubu bigenda neza isi yose ibihugu bitandukanye byamana ibibazo mugabo ishaka umwete nubwira bwo gutorera inyishu ivyo bibazo nico gihambaye leta y'u Burundi iyo uyeretse ibintu bitagenda neza utarenza urugero uburi kurayifasha mugabo iyo uhuguje iyo urengeje urugero mu kuvuga wewe ushiye nkano hakomeretse umuntu ukavuga ko hakomeretse ikomine yose canke umutumba wose aho kuba ari kurenza urugero iyo niyo mvugo tudakunda dushaka abantu bavuga ibintu uko biri nibacisha iruhande muri ico gihe rero abo bantu tuneza tugakorana neza utunenge twabonye kubandi amakosa abandi bakoze atazogwa mu makosa abandi baguyemo atazogwa mu mitego abandi baguyemo hanyuma tumiteze yuko azokuba ha amateka y'igihugu akubaha n'amateka muza makungu ivyo niyabikora ntankeka iko bacyo kizogenda neza cyane
urugendo rwa Michel Kafando mu Burundi rurangira kuri uyu wa kane bitekanijwe kwaca abandanya mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Ethiopia. Uwo mugabo yatwaye ivyimfata kibanza igihugu ca Burkina Faso hagati y'ukwezi kwa 11 mwaka 2014 n'ukwa 12 mu 2015 yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Kuva mwaka w'ihumbi 2006 intumwa za ONU zishika kuri 6 nizo zimaze kwirukanwa na leta y'u Burundi. Michel Kafando agendeye u Burundi mu gihe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bibera muri Tanzania bisa n'ivyadindiye. Umuhuza Mukapa yari yihaye isango ryo kubirangiza muri uku kwezi kwa 6 turiko turasozera. Umuhuza Mukapa yari yihaye isango ryo kubirangiza muri uku kwezi kwa 6 turiko turasozera. Eloje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloje Wirikaneza. Tuve ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Bujumbura, dukubitire gatonya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu Burundi nyene, tubabwira ivyo kwiyungunganya mu gwaruka. Mu gihe abatari bake mu gwaruka rero mu ntara bafise ikibazo gikomeye cyo kuronka ubuzi, hari umugwi w'ugwaruka mu ntara ya Gitega watanguye guhangana n'ubushomeri mu kwiyungunganya mu gukora no gucuruza amasabuni inyuma yaho ruhereje kaminuza ntirushobore kuronka akazi. Yamara ubwo rwaruka ruvuga ko rubabazwa n'uko rutariko rurafashwa mu mugongo na leta, aho ibatoza amatagisi y'umurengera. Umunyamakuru wacu Haisari Diana Inamahoro niwe yacijya nino ino nkuru.
Mu Burundi ibitigiri vy'ugwaruka gwugarijwe n'ubushomeri bingana n'ibice 5% nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro ISTEBU mu mwaka w'2014. Umuce munini nuwo bafise hagati y'imyaka 15 na 24. Abenshi muri abo nabarangije amashuri yisumbuye. Ivyari bitegekanijwe nuko bafise impamyabushobozi boronkejwe akazi bitagoranye nk'uko ico kigo kibandanya kibimenyesha. Ariko rero iryo kena ry'ubuzi ryibonekeza rituma bamwe muri abo bashomereye bahitamo kwiyungunganya nk'uko urugwaruka Innocent Shimira Imana hamwe na Innocent Hatunga Imana bahejeje muri kaminuza y'igihugu mu gisata c'ubuhinga ca agronomi kiri mu ntara ya Gitega biyungunganije babicishije mu buhinga baronkejwe mu ishure bwo guhingura amasabuni benshi bita gifuranguwo. Ahijwe rya Amerika ryabasanga mu Magarama ku kibanza basanzwe bahinguriramwo bakongera bakadandarizamwo ayo masabuni. Innocent Shimira Imana umwe muri ugu rwaruka avuga ko batanguje uyu mugambi kugira birinde kwamabize yinze.
Twarumva yuko atakatsi kahari kandi mwemwe twarabibona baje mu bihe byo kubona amashuri agiye kurangira ruyumvira nzokoriki nzokorahe ukahabura. Niho rero twavuga duti none ko dushaka gukora twatwarize ubuhinga bw'ingenzi rushobora gukora amasabuni hanyagihugu bakayagura tuyumvira byo tungukira turavuga ati byo tungukira kuko turana amasabuni abantu barakosha cyane turigira icyizigiro kumengo tuzuhavura ntwabijamo turonka inyungu.
Aya masabuni ya gifurango wo bahingura akunzwe gukoreshwa mu dukogwa tw'imuhira. Mu kuyakora bibasaba ibikoresho bitandukanye nk'imise iva mu kigazi, amavuta ifu bita poudre, hamwe n'icuma cyo gucumba izisabuni. Vyumvikana ko gutanguza uyu mugambi atari coroshe bafatiye ku mikoro make yabo.
Vyaratugoye cyane kugira ngo dushobore kuronka umutahe ubwa mbere mugabo dufise ivyumviro kandi ivyumviro vyarabira cyane mu mutwe twumva ko ivyumviro tureza kubironderera ingene vije mu ngiro. Jewe ku bwanje narikoze kwari umuryango ndabubwira ati numva nshaka gukora iki kandi nta kazi ushobora kunonderera mugabo wongurana amafaranga nuko jewe nuyagushobiza. Cya twasoye guhura dufise umutahe mutoya wo gutangura mugabo ntiyarakwirana na twifuza ni nivyo twogura kugira dukoreshe. Twasanze bishobora kuja mu miliyoni umwe n'ibihumbi 800 twese turonka ibihumbi 800.
Ibi bikorwa by'aba basore birashimwa no mu kibano aho bakorera. Aha ni mu gihe basigaye bahurumbirwa n'ababashorera batandukanye bagwiriyemwo abazirangura bafise amazu y'ubudandaji bita amabutike.
Icyo tumye mpisemwo ni uko rimwe na rimwe turabashomeri twese dusangiye ubuzima. Ikindi cya kabiri bakora isabuni nini nini kandi nziza zitagata.
Jewe cyane cyane mpora nkunda kugura iyo isana bleu kubera nabonye irafata neza ikanaramba kandi ifise n'ifuro ryiza omengo ni uwo muri kurayimesutsa.
Ariko kandi intamba myiza aba basore ntizari zihagaze gusa ko vyabagoye kuronka umutahe. Aha barongera bakavuga ko muri iki gihe batewe umutima uhagaze n'amakori menshi bakwa narijya bari bakiri mu ntango y'ibikorwa vyabo. Ku bw'aba basore bishobora kuba n'intandaro yo kuhahombera bagasaba gufatwa mu mugongo.
Bere yaraje yatubwira ati tugomba aho tubandike muzo murariha mu mezi atatatatu kamatumubwira twebwe turihishe nk'abacuruza kubera uvyo mu tugira ngo turabahinguze aradusegura umucuruzi wari batubwira tumucuruza n'umuntu akura ku isoko agashika curuza uko nyene tumuga mwe namwe mukura ku isoko mugaca muhingura tereka ndabandike nk'abantu bagira entreprise nyabigihugu cavuga giti abantu bo batanguye ubuzima mu nyene bwo kwigwanako no kugerageza kwibeshaho bwa mbere tubahe nk'amezi nk'atatu vyonye vyakudufasha
mu buyobozi bw'intara ya Gitega barashimishwa n'ibikorwa by'urugwaruka ruriko ruragwanya ubushomeri rubicishije mu kwiyungunganya bagahamagarira n'urundi gwaruka kubafatira kwa karorero umuhanuzi mukuru w'intara ya Gitega Gerard Nibigira arahumuriza urugwaruka kuri aya makenga rufise
iyo umuntu atanguye umugame nkurya harabakoroherezwa bimwe bita mu gifaransa exoneration kandi wabisavye bya bibintu koresha bivuye hanze bya bibindi amataxi ugasanga baragize makeye cyane icyo duhamagara rujya gwaruka n'urundi rugomba kwiteza imbere nuko bo kwimenyekanisha hama bagasaba muri obel babonye batamenya neza ikintu bigenda bagasaba umuntu wari tukabafasha kugira tubasigurire kugira turabiko muri obel bo borohereza bakagira umugambi wabo neza atangwa n'indi bateye
tumenyeshe ko uku kwiyungunganya kw'imisore bice mu guhingura amasabune babitanguje mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka mu ntara ya Gitega Raisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
urakoze Raisa Lilian ina mahoro kuri uyu muco wose uduhaye aho mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi mwiyungungananya gute mu makambi ho mu bigenza gute twandikire kuri radio yacu @gmail.com gutyo abanyamakuru bacu basanga ho muri hama mudusabikanirize ukuntu mubayeho turi kwa kane nkuko vyama ni nkuru ziriko ziranuganurwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu kanyisase
cha bijya biranuganurwa kwa rivyo
kanibihu
ngo ni bihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
no musi rero ntagihuwa tubeshuza ariko turatanga inkuru y'imvaho kuvyerekeye umugambi wa leta wo kugara amashure ubugamije kugara amashure afise uburaro iyo nkuru rero iracabandanya inuganurwa naho twari twatanze umuco kuri yo turaheza tuyigaruke ko umuntu mbere yo kunemera yuko tuzoshika kuri amwe mu mashure ari hagati mu gihugu kuraba uko vyifashe ariko umunyamakuru wacu Diane Ndonse yakubitije amaso ku mbugangurukana bumenyi atubwira uko vyifashe na tumwe mu tubazo abanyagihugu batandukanye bibatsa
inkuru yuko uburaro mu mashure bushobora gufutwa yagiye ku rubuga ngurukana bumenyi kwa Facebook inyuma yaho umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha agirishije inama itariki zitanu z'ukwezi guheze abajeje indero mu ntara uwashize inkuru ku rubuga ngurukana bumenyi avuga ko yaneguye abayobozi bamwe bamwe usanga amashure barongoye yugarijwe n'amadeni nyene kwandikiye inkuru abandanya avuga ko umushikiranganje w'indero yashikirije iciyumviro cuko leta ishobora gushira mu minwe yabikorera utwabo ayo mashure mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo byose bijanye n'ubukene buri muri ayo mashure abatari bake rero baragize icyo bavuga kuri iyi nkuru tubasomere bumwe mu butumwa bwanditswe duhere kuri uyu yabajije ati amashure y'uburaro yoba ari mu nzira yo gusezeregwa uyu ndi nawe ati mbega abana b'i Burundi bagiye kuba bande mbega uburaro babufuse babonye ari abana boca baca ubwenge ababijejwe iyo ngingo murayitondere ntimwibagire iyo mwavuye ubundi nawe ati nukuri jewe nibyo ntangaza mbabajwe n'abarutse harimo n'abana banje tubirindire dusome n'uyu yanditse avuga ati hazokwiga abana b'abatunzi gusa kuko ubwo nyene amafaranga y'ishure azocaja ku bihumbi 200 ni hatari hari n'uyu yanditse avuga ati ayo mashure kenshi yigamwe abana ba Nyarucari ategerezwa gufutwa kuko Nyarucari atagateka afise atafaranga gutyo hige abifise umukene atahe nta bundi buhinga umuti wa ruko leta yobugumizaho maze ubutunzi bwayo bugacungegwa bikwiye kuko buva mu makori y'abene gihugu ntihagiye kwiga ubishaka ahubwo ubishoboye iyo ubuzima buzimvye isi ihindurira isura Nyarucari uyu nawe yanditse mu majambo makati n'uguta akanovera hari n'uyu yanditse ati ivyindero ni hatari mu Burundi bayahaye abigenga byo yangara cyane bobo bokwihigira agafaranga gusa naho nubu atabumenyi bugitangwa Uyu nawe yanditse asa n'uhakana ibyo yavuze ati oya nawe suko. Turangirize kuri uyu yanditse avuga ati amashuri y'indero azohaguma kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu arahari kandi arashoboye kandi bisubiye hamwe amashuri y'indaro yokugwaho ubumenyi buke mu mashure bwo babwinshi twifuza gutera imbere. Kuri ayo makenga yose amakuru y'ijwi rya Amerika rikura mu buyobozi bukuru bw'inyigisho zo mu mashure shingiro nayisumbuye avuga ko bitazokogwa gihuti-huti nkuko bamwe bavyiyumvira ahambere bakibutsa ko uwo mugambi atari wavuba kandi uza waranatanguye kuja mu ngiro kuva wagiriyeho ishure shingiro. Muri kino gihe bakavuga ko ubushikiranganji bufise umugambi wo gutera intege abikorera utwabo gushiraho uburaro ku banyeshure na cane cane amashengero. Nayo ku makenga yuko ubumenyi buzosubira inyuma ivyo mu bushikiranganji bavuga ko nyabuna buzotera imbere bafatiye ko ingorane zari mu banyeshure bo mu ndaro zizoba zikemutse. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Nuko rero arakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza tukemera kuzokubitira hagati mu gihugu kugira ngo turabe uko baba abanyeshure bari ku mashure y'indaro muri leta bavyakira canke biteguriye kuzokwakira umugambi ari nkamwe woja mu ngiro co kimene ingene amashure atandukanye azowushira mu ngiro. Dutandukire ayavugwa mu makambi amafaranga agera ku 76,000 mu mafaranga y'amanyarwanda niyo mafaranga agiye kuzohora habwa impunzi za mu z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda uku kwezi gutashe kugira ngo bashobore kuza barasuma udufungurwa bakeneye. Umugambi nk'uko abaserukira RCR mu Rwanda babimenyesha uzoba wageze mu makambi yose ari mu Rwanda muri uno mwaka turimo yamara impunzi zitandukanye ntizakiriye cyo kimwe uyo mugambi. Umunyama kuwacu Desire Hatungimana abidushikireko.
Ayo mafaranga agiye gusubira ibifungurwa kugira impunzi yose yibeko impunzi zo mu ikambi ya Mahama zimenyesha ko zitabona ingene zigiye kubikika. Zimenyesha ko ibintu vyazimvye ata muntu yotungwa n'76,000 mu kwezi kose.
Ayo mafaranga numva ateye ubwoba uravye ukuntu hano mu nkambi aho tubaye ubuzima burazimvye cyane uravye mvuka amakaru yize 2015 karaba ibindi bisumwe ukuntu bizimbye n'ukuri nyene nk'umuntu w'impunzi twegwe mu bisanzwe turakenguruka ibyo baduha ariko nabo boraba bijanye n'ubuzima by'iki gihe ubuzima ngaha mu nkambi ibintu birazimbye cyane rwose mutemeye nko mu masoko mu kare ukuntu bigugwa birateye ubwoba.
Ibihumbi ndwi bagiye kuduhereza n'ukuri turabona umengo bizotukora gutunga umuryango kuko n'ibiryo bahora baduhereza aje nyine twara tubifata biri mu cumi ku itumu di France en nature ariko ndabona yuko ubu bizoca bigorana cyane kuko amafaranga 2000 na mahera make cyane ku buryo uwava ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku itariki 33 z'ukundi kwezi atangurana uragira kuko amafaranga 2000 na mahera make cyane ngaha mu ikambi
abagabo ntuzava mu njara mu nzoga mu kibagira imiryango
cyane cyane nk'uko bivuze je ndi mu bagabo nitumeze cyo kimwe ariko ndazi yuko benshi bakunda gacupa benshi ndabona yuko bazova bayahereza mu kabare bibagire n'abana babo n'abagore babo
aho nyene umufuko w'amakaruguru 2014 hanyuma irasiyo nayo urumva nawe urabizi ngirango naho ubu Kigali urabizi ko bigugwa umva byokoro biragoye cyane ahubwo tugiye kugogwa gusumba
wapi ntibizotorohera cyane kubera nk'intete byatworohera twaziteye kuko ariko ugiye kuyumvira ukuntu bazoguhereza amahera giciro cy'intete isaha nigura 500 kuzocugura n'ibyo bihumbi ukagura intete ibiharage hamwe n'amakoto birazotugora cyane ubuyibwo urumva ko tuzoca tubuheba.
Azam Saber aserukira ishirahamwe rijejwe impunzi ku isi mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko izo mpunzi zorema kuko uwo mugambi wanonosowe bihagije. Asaba impunzi gusa kutarera amaboko ahubwo nyabona zikaje hamwe n'abandi mu bikogwa bivyara inyungu.
Ça donne le choix d'investissement, le choix d'achat. Les réfugiés
bituma umuntu yidegembya mu gushora umutahe be no muvyagura impunzi zishobora kuja hamwe na bene wabo bene bashiki babo b'abanyarwanda bagashinga amashyirahamwe. Impunzi zishobora gushyira ayo mafaranga mu masanduku yo kuziganya nka sako bakaronka inyungu iboneka. Ni ukuvuga ko harimo akarusho kuri twebwe, birazimbutse kuko ntizosubira kuriha amafaranga kubishikana mu makambi, kuriha ababicungera canke kubirondera mu mahanga. Ni ukuvuga ko twese tuzohungukira neza na neza. Rero hari amamiliyoni y'amadolari azoja mu rudandazwa rw'u Rwanda. Intambwe ikomeye kuko hashize irahungukira n'impunzi nazo nyene zirunguka kuko zigura ibyo zishaka bikanatuma zitaha ibikorwa
by'ubutunzi.
Uwaserukira hasere mu Rwanda yaciye aboneraho no kumenyesha ko mu mwaka uza n'ibindi ibintu bihabwa impunzi atari bifungurwa nk'uburengeti, amasahani, amasafuriya n'ibindi bizoharugwa mu mafaranga bayaronse impunzi zivyironderere. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro iwanyu mu ntara cuno musi, ariko imbere yuko duhana gahindukira tugaruke ku nkuru umwa dusavye ko tubasubiriramo y'abagwayi bagenda n'umugera wa sida mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Congo. Bavuga ko ubuzima bubi babayemo buriko butuma abasirikare bo mu mubiri wabo bagabanuka. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo niwe yayiduteguriye.
Ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko bugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye Burundi nashikiye kwanzi buvira, umukobwa wanje yahoragenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yaramaze kugera kuba soda 1338.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinzereza, ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutagira ibyo kurya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kurya biba muri foire n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo nibitosheje nibiye kurya by'abantu bose bajya nabo nyene nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana afise umwana mutonya, nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi atandatu, umwana nakironga ivyo ivyinkenegwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa, umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi. Amezi atandatu afise umwana akwiriye kuronga amata, akwiriye nabura amata, bama ya amata kugera kumeza ngahe, ubu amata ngo yaraheze, ubu umwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya. Imiti tunywa mu ijoro iraturboreza, tuvyuka dushonje, indya nizikwiye.
Kugeza ubu mu nkambi yo mu Rusenda abagera ku 1966 nibo bafataho imiti igabanya ubukana bwa sida. Iyi mibare ikaba itangazwa na perezida w'ishyirahamwe ryahangaza Muzungu Jean, abavuga yuko hari umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye.
Abatorera imiti kuri NSF Ibaraka Inundu no ngahepfo mu Rusenda ni 1966. Ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je Muzungu Jean nsanzwe n'abarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashe badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose. Hari gihe bamwe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu bababanyi babo, kuko ugwamo gwinshi bamuka za umva ati wogwa mugera wa sida undi ugwa mugera wa sida kubwo gutandukana kijya kintu kuko ambulance dutwara badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacavuga ati mbo twe turiri itike turagiye Ibaraka, abandi nabo bakavuga ati turagiye Inundu.
Muzungu Jean ni perezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu Rusenda. Arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kubabaha kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya Rusenda bashe kudufasha baduheze imitahi, baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose dushobora kwinjira, ndetse n'abajya bafasoni hari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara, ivyo kujya byo gufungura, maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa. Umwaka ushize 2016 niho ishiramwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti. Dadasse Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo akaba ari no kuri we duce dusozere ikiganiro cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza ingenieur ari kumwe muhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi bakoze Diane na Hazetuzo Suejo nkaho twatanguriye.